tuyage tuyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hani byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda nina kivari mu Buganda Nyarugusu ndutana kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Entenews kigasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Doramkije chanyi ndabahaye mwiriwe bivanye naho murereye ku munsi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho murereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Romance Makuru. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacque Kaola. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Tangure kino kiganiro n'ibijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi muri uno mwaka dutanguye w'ibihumbi 2019 ishyirahamwe HCR ifatikanije n'andi mashyirahamwe bisanzwe bikorana ngo ikeneye imiliyoni 296 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo igarukire impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu by'ibiyaga binini mu mwaka w'ibihumbi 2015. Watari uko impunzi z'abarundi zingana ibihumbi 30 zigizwe n'abagabo, abagore, abana ngo bashobora kuhasiga gatwe aho ni mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tubaze mugenzi wacu Colette Salima.
Ku makuru yo kwizera dufise nuko uyu mugambi ufise amashyirahamwe arenga 35 zose zigakorera muri icyo gisata, kandi uyu mugambi utegezwa gufasha impunzi zingana ibihumbi 345 abarundi baba i Tanzania muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu Rwanda no muri Uganda. Muri Kivu y'Ibumanuko inkambi z'impunzi zikenewe cyane ni inkambi ya Rusenda n'inkambi ya Mulongwe muri teritori ya Fizi. Abo barefije bahura n'ikena ry'ifungurwa, ikena ry'imiti, amashuri agwiriyemo abanyeshuri benshi, kandi iyo mfashanyo ikazokora cyane ku bana kuko aribo benshi bangana n'igice cy'izo mbunzi aho n'igisata cy'indero kitibagiwe kuko ibice 20% abanyeshuri b'impunzi nibo biga. Iyo mfashanyo ikazofasha abakenyezi, abakobwa kumbure n'amabi akoregwa igitsina gore. HCR ihamagarira amashyirahamwe mpuzamakungu kwishyira hamwe mu gufasha impunzi z'abarundi ziba ku butaka bwa Congo.
Muguhuza imiryango no kurondera abanyu icyuti ndetse n'abavukanye tubatumirira kwegera disanzwe ushikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Tukimi ucho gisata nyene ishyirahamwe HCR ifatikanije n'umugwi ujejwe vy'impunzi ku itariki indwi Ruhuma yaratunganije inama kugira ngo biweze ibikorwa bigiye kurangurwa mu ikambi ya Rusenda na Murongwe n'amashyirahamwe asanzwe yita impunzi muri uno mwaka w'ibihumbi 2019. Odette Nibizi ari twiganire ari mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Muri iyo nama ishyirahamwe ryose ryashikirije ibyo ryaranguye mu mwaka uheze, bakaba bavuga ko ibyo bazarangura muri uyu mwaka ko bizovugwa mu nama izokurikira kubera ko bamwe muri ayo mashyirahamwe atabuge bwo gukoresha muri uyu mwaka bagifise. Tubamenyesha ko amashyirahamwe yakorana na HCR muri uyu mwaka uheze ari CNR, ActionAid, AIDES, ADES, World Child y'aba Orange, ADRA na ARD. Ayandi mashyirahamwe nayigenga nka Save the Children na Entenews bakoresha uburyo bwabo.
Umvirizi ikiganiro cyage kwisamiriza zikurikira Bukavu mu gikurikirana ku radio yitura umukenyezi Mama Radio, Kamanyura mu gikurikirana ku masamirizi Flash FM na Radio Communautaire y'i Kamanyura, Mwisange mu gikurikirana kuri Radio Rirare yo Mwisange, Kiriba mu gikurikirana kuri Radio Kiriba Ondes, Ibuvira mu gikurikirana kuri Radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple. Murusenda no mu gisagara cha Baraka mugikurikirana kuri radio Ngoma ya Amani. Ifize mugikurikirana kuri radio Mungano nayo mu Minembwe mugikurikirana kuri radio Tungane. Kiganiro yagamara gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi ariwo wewe akaburungu ongea akaburungu info.
Reka dukubitire mu ikambia na Kivare mu gihugu cy'u Buganda aho aheruka kugurugwa isoko igiye gufasha impunzi z'abarundi kwiyungunganya ndetse bagaheza bakiteza imbere. Mugenzi wacu Ivra Koze ari mu ikambi na Kivare mu gihugu cy'u Buganda aduyo nkuru.
Mukambi ya na Kivare mugigu chibuganda, muri village yitwa Kashotwapi, uburongozi bw'iyo village hamwe n'uburongozi bw'ikambi barashinze isoko mu ntumbero yo korohereza impunzi kugira urudandazwa we no kwiyungunganya nk'uko umurongozi wo muri iyo village yabitwiganiye.
Musanzu urabona nk'abayobozi dusanzwe tufise inshingano mu ntumbero dufise mu byo tugejejwe no kwiyumvira abanyagihugu abo turongoye. Umva intumbero nyamukuru yari uko kugira ngo turavye abantu uko bangana bo muri ino village tusanzwe tuyoboye reka mbere n'abandi bo hafi b'abanyi bo mu zindi village tubangikanije abo bose nta soko yari hafi yari ihari twarabonye rero yuko ari nkenerwa cyane ko hobaho isoko bikabarohera urugendo tukabacunyiriza urugendo. Hanyuma kandi si icyo cyonyine hariho abantu baba basanzwe bifitiye igikorwa cyo kuraba ukuntu kuyungunganya iyo bagiye hamwe rero biratuma bagira ingufu hanyuma kandi biratuma biteza imbere bidatebye cyane.
Iyo soko rero iri hagati ya village zitatu no kuvuga Kashojwa B, Kashojwa C hamwe na village bita Sudani izo zibiri za mbere zikaba zigwiriyemo impunzi z'abarundi. Ushitse hari iyo soko usanga baronse ibibanza bamwe barangije kubaka abandi bacubaka. Twabamenyesha ko ibibanza byatangwa n'uburongozi bwa village. Kubariko barubaka bamwe bubaka amazu abandi utuntu duto duto bashobora kudandariza ko ibiribwa. Iyo soko ikabije yiyongera ku zindi zitandatu zisanzwe ziri muri iyo kambi ikabizoshobora gufasha impunzi zirenga ibihumbi icumi ziba mu micungararo y'iyo soko. Umwe mu baronse ikibanza arashima uwo mugambi.
Murakoze cyane kuko twavyakiriye neza kubera aha hamaze ko abantu benshi baragira imigambi yo kugira biteze imbere kugira bari kuva mu bukene kuko twari twavyakiriye neza kugira ngo tutasimira hagufi cyangwa tugushije utuntu twacu hagufi n'ashaka kugurisha cyangwa kugura bisaba ko haba hafi rero biradufasha n'icyo gihe nje tumwe twabishimye tunezerwa cyane.
Agira ko kandi avuga impungenge bafise zo kutagira imitahe agasaba amashyirahamwe yitaho impunzi ko yobafasha akabaronsa imitahe mito mito.
Twarahamagaye abantu bose ndetse nabo twabonye batishoboye twarababwiye baze kugira bafate ibibanza gusa tuba turasenga Imana yotabara bakaba nk'amashyirahamwe yofasha umuntu adafise akantu na kamwe yotanguza kugira ashobore gutangura hanyuma Imana iheze agiye abana akantu icyo barya benshi twarababwiye ariko baraza ariko ariko arasenga kugira ngo arebe ko aho ishyirahamwe yotubafasha kugira ngo dufashe gutanguza uwo mugambi.
Twarangiza tubamenyesha ko abubatse amazu bazoyadandarizamo iminsi yose ariko isoko izorema kabiri mu ndwi nubwo abadandaza zibiribwa ubasangaho buri munsi.
Uno tubabwira ibivugwa mu ikambi mama mu Rwanda awi impunzi z'abarundi zigizwe n'ugwaruka ziriko zikurikirana inyigisho zo kwiyungura ubwenge mu bisata bitandukanye. Izo nyigisho zikaba rero zatunganijwe n'ikigo Shalom. Mugenzi wacu Aline Nirere abitwiganire.
Ikigo Centre Elite Shishirahamwe Maison Shalom kiri mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda caruguruye imiryango mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2018 mu ntumbero yo guteza imbere ugwaruka go muri iyo kambi. Ugwaruka rurenga ijana rugizwe n'inkumi n'imisore rwarakurikiranye ivyigwa bijanye no gushona utugenegene ugushushanya hamwe n'ivyigwa bijanye n'ubuhinga bwa none bita informatique mu rurimi rw'igifaransa. Icyo kigo carigishije n'ururimi rw'igifaransa mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge ugwaruka. Icho kigo cyaranuguruye ikibanza cyo gusomera mu bitabo. Emery Emerimana ajeje kumenyesha makuru muri Maison Shalom aratubwira icatumye bugurura ico kigo.
Mu bisanzwe kuva duhunga kuva tushika ino mu Rwanda mu 2015 Maison Shalom irikirafasha mu migambi itandukanye mu gushigikira bene wacu b'impunzi bahungiye ino, ariko ibikorwa dukora birafite aho bigarukira iyo tubikora turi kure tutari hafi yabo. Ni muri iyo ntumbero rero Maison Shalom yashimye kwegera kubana nabo no kubugururira ikigo cabo aho baza bisanzuye kandi kikongera kikaba hafi kugira ngo nibyo tubakorera tubakorere turi kumwe nabo hagati yabo nyine.
Mu ntumbero yo kumenyekanisha ibikorwa ico kigo caruguruye inyubako yihayanishwa ishobora kwakira abantu bagera ku 150
muri Mahama Elite Center. Ikigo ca Maison Shalom kiri Mahama hariyo imyuga itandukanye iberayo, iyo gushona impuzu nziza z'imideri zigezweho, iyo gucapa n'ibindi by'ubuhinga bwa none bwo gukoresha ikoranabuhanga bya informatique. Abantu rero b'ingenzi bahagendera baba abashitsi ba Maison Shalom canke abashitsi b'andi mashirahamwe, eka abantu bose bahaciye baje kuramutsa inshuti zabo i Mahama bakahaca baraza bakahatembera bakaratira ijisho mbere n'abashaka kugura bakagura.
Uwo mugambi ukaba ushimwa cane n'abafashwa n'ishirahamwe Maison Shalom. Dieudonné Uwizeye akaba ari umwe muri bo.
Ikigo Centre Elite ni ikigo kiri Mahama kidufasha cane gose. Ubwo rero gucinjiramo ni kuri gusa, tinjiramo muri fri naho maratubwira yuko ari ikigo cacu tuza kuzatura igikonsilita aho ni kuri gusa. Kera ubumenyi bwababwicaye ko tutarakironka ntitwari twarajya tukajyama, hanyuma nuvuga ko ubumenyi bwababwicaye icyo kigo rero cyaradufashije ubu kawu nyine turakijyamo tugakonsilita ibitabo.
Havyarimana Thierry umwe mu bakurikiranye ibyo vyigwa akabashima.
Haje ndashima kabisa ukuntu Maison Shalom itwitaho, yitaho ugwaruka, ikitaho abajene mu ngero zitandukanye, baba bigeme baba basore, ikabakura mu bwigunge kabisa ntangere baba barimwo, ikabarosa amaformation. Ayo maformation yarangiye ndabona yuko agira akamaro benshi cyane.
Twamenyesha ko igigo Centre Elite ko kimaze amezi indwi cyuguruye kikaba kimaze kuramura ugwaruka rurenga ijana.
Dusuzire kino kiganiro n'inkuru nziza ijanye n'ivy'inkino. Ibibuga vya basketball na volleyball biheruka gushigwaho mu ikambi y'impunzi z'abarundi Rusenda n'imiryango yabakiriye. Eka n'ibikoresho byose vya nkinerwa kuri ivyo bibuga byarashizwe mbere n'imigwi y'abakinyi ba basketball na volleyball iri kirashingwa. Nivyo mugenzi wacu Alexandre Bizimana atubwira ari mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Ishirahamwe rijeje inyubako mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ryarashinze amapoto ku bibuga by'umupira w'amaguru basketball na volleyball ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere Ruhuma. Ikibuga kimwe kikaba kiri mu ikambi ikindi mu kibano. Ibyo bibuga byinjira mu mugambi w'ishirahamwe rijeje impunzi HCR ku bufashe na ARD guhera mu mwaka uheze wa 2018. Kugera ubu imigwi ibiri y'abakinyi ba basket na volley imaze kuja hagaragara aho barindiriye World Chad ari nayo igiye kuzokurikirana inkino muri uyu mwaka mushasha wa 2019.
Tuzigame mishake igome turafise imyiyerekano kandi turafise imyiteguro turiko turakora kugira ngo twitegure igana riraho yo gukina urukino rwa basketball. Hama turiko turarondera abakinyi babishobora hamwe kuko hari abatabizi bizosaba ko tubigisha. Niyo mpamvu rero turi mu myiteguro kugira ngo tubaze diforome ikipe ikomeye.
Bene kubakirwa ibyo bibuga aribo bakinyi barashima icyo gikorwa cyakozwe ku nyungu z'impunzi n'imiryango yabakiriye muri rusange. Tubamenyesha ko ibyo bibuga ari bya mbere byubatswe guhera igihe impunzi z'abarundi zashikiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
Nama dusuzire kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro mwari kumwe na Ofeli Baranshamaje. Nkaba rero ndabipfurije amahoro y'Imana na ubuta.